discussion avec intention de... Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naye Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kitoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingegezo n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukeye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gukomezanya na Mwiza Nelly.
Bagenzi mwaramutse neza, mwaramutse ahiwanyu. Kaze muri dususuruka y'ino munsi, dususuruka y'ino munsi ibice n'ibiriri. Igice cya mbere ndabashikiriza indirimbo zaririmbwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani, aho abo bahanzi baririmba ibihugu byabo kuva bironse ntayo yo kwikukira. Ni muri kuno kwezi igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi byahimbaje imyaka 60 imaze bikukiye. Igihugu cya Congo kikaba cyagihimbaje tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Mu gice cya kabiri ndafise umutumire, umwe mu bahanzi b'abarundi baririmbye ubuciwe u Burundi yitwa Ciza Sylvestre. Yararirimbye ururimbo yise Burundi mutima wa Afrika hari mu 83. Araza kutuyagira icatumye ahitamo kuririmba u Burundi, aho yakuye amajambo meza akomeye, aranapfundira akagohe urwaruka ruririmba ubu ingene bukora kugira indirimbo zabo igiti gihe. Mugumane natwe n'ubususuruke. Duhere mu Rwanda, umugwi Impala n'umugwi w'abahanzi b'abanyarwanda ngaha bariko barahayagiza ubwiza bw'u Rwanda muri indirimbo bise Genda Gwandura Inziza.
Don't stop.
Yesu gabo n'umuhanzi w'umurundi ati imisozi yawe akayaga n'ikiyaga imibande yose ni inkunga magara aho ariko avuga uburundi ni muri indirimbo yise sagamba urundi Kongo yahoze yitwa Zaire umuhanzi King Kester Emenea ati Kongo bo peyi arakoze cyane King Kester Emenea muri yo ndirimbo nashari ko mumviriza dususuruke kuri radio ijwi rya America twandanye n'indirimbo z'ikinyarwanda ikirundi n'izo muri Congo ihagize ibyo bihugu reka dusubire mu Rwanda yitwa Rwanda gwa kanyarwanda ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Nyangezi Masabo aririmba Rwanda inge narigwiza umviriza
Rwanda ngobyi yaduhetse Reka tukuririmbe Tukuratira batakuzi Uri igitego
karanga iraririmbira igihugu umugwindanga karanga wo mu Burundi witwa amagaba urasohoye uruvino bise Burundi rukoze mu buhinga bwa none ariko bagatamba intambo z'ikirundi
mm.
barakoze cyane umugwi amagaba Kofi Olomide le grand mopao na unyene raha ya DJ igihugu ciwe Congo muri iyo ndirimbo y'umudiho warumba indirimbo yise affaire d'état Congo at work
vamos Congo de l'honneur Congo de la dignité notre Congo voilà kotika na moto suka kofi ya bimi Bebe quiero, congoleño tomate mío, y en verano con bombo canario.
bakunzi badususubuke reka tujye mu gice cha kabiri cha kino kiganiro nababwiye tugitangura ko mfise umutumire yitwa Kiza Silvestre ni murundi w'umuhanzi wo mu myaka 18 yarasohoye mu 83 indirimbo n'ubu gikundwa indirimbo yise Burundi mutima wa Afrika Kiza Silvestre aratuyagira igituma yahisemo kuririmba Burundi aho yakuye amajambo meza arimo arabwiye abaririmbyi ubu ingene bokora kugira basohore indirimbo izoguma ikundwa indirimbo idatigihe Kiza Silvestre niteka kuri jewe kubana nawe muri kino giganiro dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika ndaguhaye ikaze Kiza Silvestre uraririmbye indirimbo iryoshye cyane indirimbo nibaza ko yahavuye inamurikira n'undi gwaruka gwaruse vuba wararirimbye Burundi Burundi ntiwayiha titre canke ijambo ry'umutwe ngo Burundi ucuyita Burundi mutima wa Afrika urashobora kutuyagira ingene cyo cyiyumviro cyakujemo ningene iyo ndirimbo wayisohoye naho wakuye amajambo
naje muranye yagateka kushobora kugiyaga namwebwe kandi nganira nashatse kuvuga ngo Burundi gusa navuze Burundi mutima wa Afrika kuko hari icyari cyunyinda bivuga uravye aho Burundi werereye ukabona na Afrika uko imeze kuri umuntu arimwe bavuye ku mutima uri bubaho no Burundi rero ngeranyije ukuntu visi foroma uravye iforoma y'umutima umeze nka kujya kwa ku Burundi kandi n'ukuri navyumvire kuko mbona ari akantu kaje ngo numva yikumenya igihugu nindeze kugikunda kuko imico yacu imico dufise imico dukoresha akaranga dufise umengo turakisangije ubuntu tugihise umengo nifite ubwisangije icyo gituma rero navuze ndi Burundi n'umutima wa Afrika iyo ndirimbo rero nayigize mu gihumbi kimwe majana icenda na 83 nagiye muri concours de la chanson ariya mu Kiriri kera bahita kuri Saint-Esprit hanyuma turagira higanwa n'abandi bacuraranze bari nka 100 cyangwa nk'amajana baracaguramo 50 baracaguramo 30 tuzigara turi 15 ndagira amahirwe rero nanje barantura ijya ndirimbo ndayigira naritonze kandi icyo bita inspiration y'umuririmbyi yaririmba ari ibintu bikuzamo umugabo kubikuze James gupfa kubiririmba nyine ubuhezo karaba uti ndafite uyu mutwe werekana urimo ikintu ubuhezo ugagira ikintu gituma gikura ukagura hama rero ukitonda ugatora amajambo aruranye atayuguhaba tukana niko tubigenza jewe rero nagize umugisha kumure mu ishure narakunda ibintu byese na poezi rero mu kifaransa cyangwa mu zindi ndimi baragira ibyo bita ibintu bya rime amajambo ajana n'ayandi hajya hereza ugasanga avuga kumwe nk'uko abagira amarapi bakunda kubigira ariko bo ni ukusanga ari ibintu biguma bigenda bise kwa kundi jewe rero naritonze nijya ndirimbo hanyuma rero nagize umugisha rero nyigisha mu ishuri baravuga bati gitonde ibintu wandika araba ako gakorwa ndakiha nditonda buke buke ndaraba amajambo ajanye yokora ku mutima nkavuga yuko nze gukunda gushika gupfa na kare umwiza y'umukunzi ramukunda kamwihebera niko byageze
Burundi mutima wa Afrika turayumvamo amajambo akomeye n'indirimbo itata igihe nakahe kana kugira binamurikire aba baririmbyi ariko bararuka vuba kugira bagire indirimbo zitagira ibihe
kubandi baririmbye kumbure baravuze agahogo keza ariko hari bamwe gusa bamwe bari bakwiye kuza baragira bagurura gatoya kagira amajambo nyine atari gushobora gutukana kuko kenshi muradonka n'abantu baza nk'iy'umuhira bakaza kumbaza nyine no bakosera nk'akantu ugasanga yaciye asimbira ahantu ku telefone bakamufirima agahinga yaca ambwira ngo banywe bamuvugira ngo bamufashe ifoto nabi nkamubwira nyine ko bagiye kubigira kandi harimo n'amajambo atari bwakosore ashobora ngo naribagiye ngo naribagiye ngo namenye nkabanza nkaza ngo mukadufasha gukosora ntabyo nshobora gufasha bimwe bimwe rero nobasaba nyine nabo bagira akantu ko kwigora twese turi ahantu hose rero ikindi naco nashaka gusaba nyine urugwaruka nago ndababwire batere baje imbere kuko hirya y'ejo nibo kuza baragira ikigeringe mu cacu hanyuma ikindi naco ni ukumenya gucuranga nabyo si bibi bavuga ngo igikoresho cy'umuziki kiruta ibindi bavuga ko ari umuhogo ariko ushobora kuvuza uruhwa cyangwa umwironge nabyo nakarusha
ndamushimiye cyane Kiza Silvestre ku kanya yadutije ndabashimire bakunzi badososoruke twari kumwe nitwa Neri Mwiza ndayifurize kwirirwa n'amahoro naho utaha.